Idi, nis vidi America. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro ribashikiriza mu Kinundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Ni kumwe na Ange Denio Ngabo ni saha imwe n'igice zo mu ijoro i Bujumbura n'i Kigali. Turabaha ikaze mu biganiro byacu.
Novuga rero yuko iyi santre kugira enorme ibisabwa ku isi. Santre igezweho muri imyaka tugeze. Si ibikoresho gutasha nk'amazu n'abakozi. Abakozi dukoresha n'aba kinesitherapeuti professionnel bafise nivo iriho ku niveau international.
Uyo ni umwe mu bikorera ku giti cyabo mu Rwanda avuga kuterekeye kurondera imigambi irashe yo guhasha burundu ruswa. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino ku isi harimo ifutwa ry'amatora yabashinga amateka mu gihugu cha Centrafrique n'ugendo rwa president wa Iran i Vaticano turayabashikiriza mu kanya. Dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Papa Francisco yasavye igihugu cha Iran gukoresha igihagararo cacho gikomeye kugira afashe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Papa Francisco yateye ako kamo mu nama y'umwiherero yamaze iminota 40 na president wa Iran Hassan Rouhani i Vaticano uno munsi wa kabiri. Itangazo ry'i Vaticano inyuma y'iyo nama ryerekanye uruhara igihugu cha Iran gisabwa kugira mu mugambi gutorera inyishu iciye mu biganiro ibibazo biri mu karere k'ubuseruko bwo hagati cyane cyane iterabwoba n'urucuruzi n'ibigwanisho. Kuva ashikiye amabanga yiwe aheze hafi y'imyaka 3, Papa Francisco yashimikiye ku biganiro nk'uburyo bwiza bwo gutorera inyishu amatatu urugendo rwa president wa Iran i Vaticano mu gihugu c'Ubutaliyano n'ugwa mbere rw'umukuru w'ico gihugu agiriye mu karere k'Iburaya mu kiringo kiri hafi y'imyaka 20. Sentare ijerwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cha Centrafrique yafuse amatora y'abashinga amateka mu kwezi guheze yamara yemeje kwabahoze arabashikira nganje ba mbere babiri bazohura mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ejo kuwa mbere sentare ijerwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yatangaje ku nshuro ya mbere y'amatora y'abashinga amateka ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 yaranzwe n'ibintu bitari bike bitagenze neza. Ikaba yatangaje ko bamwe mu bahiganwa basa nk'abagize uruhara mu bitagenze neza. Umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cha Centrafrique Zakari Ndumba yatangaje ko abantu batari bake bidogeye kugenda amatora yagenze. Iyo sentare yararekuriye yamara inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu hagati y'abakandida babiri barangije n'amajwi menshi mu nshuro ya mbere y'amatora, Anicet Georges Dologele na Faustin Archange Touadera. Inshuro ya kabiri y'amatora yari tegekanijwe kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere yamara bisa no kwiyo nshuro izokwigizwayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yashitse uno munsi wa kabiri Beijing aha hagaze ubwa nyuma mu rugendo arimwo mu karere ka Asia. Imbere y'urugendo rwiwe mu gihugu c'Ubushinwa, John Kerry yaragendeye kandi ibihugu vya Laos na Cambodge, ibihugu bibiri aho Ubushinwa bufise igihagararo gikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziriko zirondera gukomeza imigenderanire n'ivyo bihugu bibiri. Abitegereza ibintu bavuga ku rugendo rwa John Kerry ruriko rutegura inama y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa Asia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokwakira mu kwezi kuza mu gisagara cha Sunnylands mu ntara ya California. John Kerry ariko agerageza kandi kurondera kumvikana ku buryo bwo kwishura ku ngingo ziherutse gufatwa n'Ubushinwa mu gice cy'ibahari kiri mu manuko bw'ico gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cyo Burusiya Sergei Lavrov yatangaje no munsi wa kabiri ku Burusiya utasavye president w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad kuva ku butegetsi kandi ko igihugu ciwe kitemeye kumuha ubuhungiro. Ivyatangajwe na Lavrov mu kiganiro n'abamenyesha makuru bibaye mu gihishira hamwe mpuzamakungu ririko ritegura inshuro nshasha y'ibiganiro vy'amahoro ku gihugu ca Syria. Iryo shira hamwe rivuga ko bizotangura mu kwezi ku munsi wa gatanu i Geneve mu gihugu c'Ubuswisse. Igishaka gushikwa ko no guhagarika ingwano muri Syria no gushiraho ikiringo fata kibanza kizoba kirimwe ibwirizwa nshingiro rishasha n'amatora. prezida w'igihugu cyo Burusiya Vladimir Putin asa n'uwamenyesheje mu kiganiro mu ntango zo ku kwezi ko guha ubuhungiro Assad atakibazo vyotera. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergey Lavrov yatangaje uno musi wa kabiri ko ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya muri Siriya bimaze amezi ane byafashije guhindura uko ibintu byari bimeze imbere yaho muri ico gihugu, aho leta imaze hafi y'imyaka itanu mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi hamwe no mu Islamic State mu bihe bya vuba. Abategetsi mu gihugu cha Afghanistan batangaza ko umupolisi yikekwa kuba akorana n'abataliban yishe bagenzi biwe 10 uno musi wa kabiri mu ntara ya Uruzgan iri hagati mu gihugu cha Afghanistan. Ubwo bwicanyi bwo mu bucagucagu bwo uno musi wa kabiri bwabereye mu ntara ya Jinarto. Uwo mupolisi avuga ko yazimanganye n'imodoka n'ibigwanisho hamwe n'ibindi bikoresho. Yamara umuvugizi wa Taliban Kari Yusuf Ahmadi mu itangazo yasohoye yavuze ko ivyabaye mu buryo butandukanye yatangaje ko abagwanyi batebongera bafata ikibanza cyo gucungiramwo umutekano mu kwica abapolisi bose bari barungitswe muri ico kibanza. Ico gitero kibaye igitero kigira kabiri kigizwe n'umupolisi mu ntara ya Uruzgan. Abategetsi bo muri iyo ntara bavuga ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere abapolisi bane bikekwa ko bakorana n'abataliban bishe bagenzi babo 9 imbere y'uko baja kwifatanya n'abagwanyi b'abataliban. Muri kumwumviriza radio ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Ishuti ya Boss FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Radio ya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda, aho madame Aloysia Chinzaire yoboye urwego rw'umuvunyi mu Rwanda asaba ko inzego za leta n'abikorera ku giti cyabo bashira hamwe mu kurondera imigambi irashe yo guhasha burundu ruswa igaragara muri izo nzego. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eric Bagira ubusa.
Inzira y'ibiganiro hagati y'inzego zitandukanye ku isonga zirimo za leta n'abikorera ni urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rusanga ishobora gutanga umuti mu gihe kitari cyavuba mu kurwanya ruswa. Baremeranya bidasubirwaho ko ruswa ari icyorezo cyugarije isi haba mu bihugu bikize n'ibikennye. Ku Rwanda abikorera barikoma bikomeye inzego za leta nka nyirabayazana wo gutuma ruswa ibona icyuho. Abikorera baravuga ko gupiganira amasoko mu Rwanda bitoroshye, aho kuritsindira bisaba kugira ibyo batanga babyanga babyemera. Baremeza ko inzego za leta zibashyiraho amananiza adasanzwe batera gutanga ruswa. Bwana Antoine Manzi, umuyobozi ushinzwe abanyamuryango mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Mananiza in terms of procedures ziratandukanye. Hari ahantu kugira ngo ugere ubukintu runaka, hari procedures ndende zishobora kufacilitatinga ruswa. Ibyo ngibyo nibyo turi kuganira uyu munsi kugira ngo tuvuge ngo mu gutanga amasoko hari procedure runaka itubangamye ituma private sector itanga ruswa.
Ababikorera ku giti cyabo umwe mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare n'undi mu mujyi wa Kigali nabo bemeza ko uyu mananiza aturuka ku nzego bwite za leta agaragara akarangirana no gutanga ruswa bamwe bitabitugukwa.
Ikibazo cya ruswa ni ikibazo kirekire umuntu atabona nuko agisobanura. Kugira ngo uzabone serivisi mu buhinzi, yaba ari ukugira ngo ubone inguzanyo muri banki uri umuhinzi udafite ruswa ntushobora kuyibona. Kubona serivisi mu nzego bwite za leta kugira ngo baguhe serivisi zikugeraho z'ubuhinzi nyirizina nkuko tuzifuza, kongera umusaruro mu gufata neza ubusaruro, saba kugira ngo uwunyuraho mubanze mu gihe cyo muvugana kugira ngo nawe aguhe serivisi ukeneye.
Donc baratwexita umuntu aragucukuza kugira wimushi mbese akora ikintu gisa nka piège kugira ngo wowe ugwemo ubone ko uri obligé kwitanga
agakora nk'ikintu rogera
ntiyatinza dossier yawe se akagira ngo uzagaruke ejo ugaruka premedi ukora ibiki n'ibiki abari kuguprovoka.
Inzobere mu kurwanya ruswa bo basanga baba bikorera ndetse n'inzego za leta batagombye kwitana bamwana. Baravuga ko buri wese yakabifashe nk'inshingano ze kwamaganira ruswa kure. Madame Gemma Ayolfi n'umushakashatsi kuri ruswa mu kigo Bezo Institute on Governance gifite icyicaro mu Busuwisi. Gutunga agatoki cyangwa kuva mu ruhande rumwe ni amahitamo yoroshye. Buri wese ashobora kugatunga undi ati ni ikosa ryawe, ni ikibazo cyawe. Rero buri wese yagombye gufata inshingano ku kutishyura, kutakira no gusaba ruswa. kuri iki kibazo cyaruswa urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rusanga umusanzu wo kuyirwanya uri mu maboko y'impande zombi. Madame Aloysia Cyanzayira kuri uru rwego.
Ari leta ari abikorera bose bafite inyungu mu kubaka ubufatanye bugamije guhangana na ruswa kuko izo nzego zombi zinasangira ingaruka zayo. Igihugu kirangwamo ruswa ntabwo gishobora kugera ku iterambere rirambye, ibyo murabizi, kuko icyagatumye bitera imbere biba byakoreshejwe mu nyungu z'abakeya, ingengo y'imari yarigenewe inyungu rusange igakoreshwa mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Ruswa kandi bera umutwaro ba rwiyemezamirimo, inyungu yakabonye akayigabana n'abandi batayikoreye.
Abikorera batanga ruswa bafite ibyifuzo bafata nk'umuturo urambye kuko bishobora gucika.
Ariko kugira ngo bishoboke nuko daboro umuntu yakora akazi agakunze. Niba agomba kuguha service agashyiramo ubushake bwo kugira ngo service ayiguhere igihe ntabanze kukuzubaza gatoya ajite kugira ngo ugire akantu muhereza abonere kwirukansa service yawe. Zo n'inzego za leta ya cyane cyane. Kuko ni naho iboneka.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2007 bwagaragaje ko kimwe cya gatatu kibigo 5400 mu bihugu 40 byahombye kuko umutungo wabyo unzwe nabi kubera ruswa. Umuryango Transparency International muri raporo yawo mu 2014 wagaragaje ko muri rusange hari igihombo kingana na triliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika buri mwaka gituruka ku kutubahiriza amahame agenga amasoko ya leta. Ku ruhande rw'u Rwanda rugaragaza ko mu myaka ya 2013-2014 ruswa yari ku mpuzandengo ya 17%, muri 2015 ko yari kuri 6%. Aha niho leta y'u Rwanda ishingira yemeza ko ruswa igenda igabanukaho kwiyongera. Ariko hagasigara ikindi kibazo cy'imishinga ireba rubanda nyamwinshi dindira kandi yaratikiriye maka yabo k'amafaranga bikarangira nta ugaragaweho ruswa ku bari bayishinzwe. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi komisiyo y'igihugu y'ukurwanya ihonyabwoko yabwiye abagize komisiyo ya Sena ya politike n'imibereho myiza ko yashizeho uburyo bwo gukumira abanyamahanga baza mu gihugu kurondera amakuru no gukora ubushakashatsi ku ihonyabwoko. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumutakaboye.
Senateri Sindiku Bwabone Pomseni yerekanye impungenge ziterwa nabo bashakashatsi.
Uri wa mugore wakoze untold story hanatageze no muri presidence yageze twaramubonye hariya mu kwibuka ku nshuro ya 20. Hari umuntu ugaragara nk'umuntu bose wizewe, abantu bumvaga ko agiye gusohora ikintu gifite akamaro. Ari ngombwa yuko senereje nyine igira rinye iyo kubikurikirana ndetse no gukumira abantu nk'abo ngabo bashobora kuzana ubushakashatsi buzanatugora igihe tuzaba turwana nabwo.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside Jean Damascene Bizimana yasobanurira abasenateri ko komisiyo yafashe ingamba zirimo k'umushakashatsi cyangwa umunyamakuru wese uzajya uza mu Rwanda gukora ubushakashatsi kuri jenoside agomba kubanza guca mu nzego za leta zinyuranye akabanza guhabwa uruhushya. Uyu munyamakuru cyangwa se umushakashatsi azajya abanza kubazwa icyemezo yahawe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ko yinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Azajya kandi abanza kwerekana icyangombwa yahawe n'inama nkuru y'itangazamakuru mu gihe avuga ko ari umunyamakuru, ndetse azajya anerekana icyangombwa yahawe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyemeza ko uwo muntu azwi mu gihugu.
Buri wese tumusinyisha kontra. Tumusinyisha kontra. Kontra twarazikoze zimwerekana uburenganzira bwe n'inshingano ze, akabyiyemeza byibura bikaba bisinye ku buryo uzakora icyo gikorwa nubwo azaza afite wenda ya intention tutazi, noneho tuzadufite kontra yasinye yatuma tumujyana mu nkiko no mu gihugu cye.
Uyu muyobozi avuga ko nubwo izi ngamba zitarinda 100% abafite ibitekerezo byo gupfobya jenoside, ariko ngo bizatuma nabo banyamakuru ndetse n'abashakashatsi bagira ukwigengesera kuko baba basinyishijwe inzandiko zatuma bakurikiranwa mu gihe barenze ku masezerano bagiranye na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside. Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho ikigo cy'itangazamakuru cy'Ubwongereza cyitwa BBC gitangarije filime cyise Rwanda Untold Story, filime yarakaje abayobozi b'u Rwanda cyane ndetse bavuga ko igamije gupfobya jenoside. Igitangazamakuru cya BBC cyakomeje kwemeza ko iyi filime ntawo ipfobya jenoside. Iyi filime ni nayo yabaye intandaro yo gufunga ibiganiro bya BBC gahuza miryango. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho ku bitaro byitiriwe umuganwa Khaled byo mu Kamenge haherutse kugurwa ikigo cy'akarorero kivura abagwayi indwara z'imitsi n'amakonyero yo mu ngingo. Icyo kigo kizotuma abantu bahora baje kwivuza mu bindi bihugu bashobora kuvurirwa mu Burundi ku giciro gito. abarongoye ico kigo bemeza ko gifise abahinga n'ubushobozi vyo ku rwego mpuzamakungu. Ni nkuru ya Eroje Wirikaneza.
Ubu n'ubwogero bwo kwa muganga buratandukanye n'ubundi bwogero kuko murabona harimo ivyuma hagati. Ubu rero budufasha
turi mu kigo cyo kugorora no kuvura agwa ingwara zo mu mitsi, amakonyero yo mu ngingo n'ibindi. Umwe mu bahinga bakorera muri ico kigo areka twereka uko urugomero rw'ubwogero rwo kwa muganga piscine mu Gifaransa rukora. Ico kigo cyakira abantu bafite ubumuga butandukanye buterwa n'imvo nyinshi nyene, nkuko tubibwirwa na muganga Alexis Sinza Karaye arongoye ico kigo cy'akarorero mu Burundi kiri ku bitaro byitiriwe umuganwa Haleda byo mu Kamenge.
Bene ibi bigo bivura abantu bafite ingwara zose zishobora gutera ubumuga, ni ukuvuga nk'abajya abantu bagwaye imitsi bafirwa nk'inka za hypertension cyangwa nk'inka za diabete, ugasanga babaye paralize baranyunyutse amaguru n'amaboko, abo bapfurwa ngaha canke bajya bahuye n'amasanganya bakavunika babazwa canke bavuka ukundi kuntu, canke bajya abantu bafite ingwara zo guhema ibyo bita amapyorezi, canke bajya usanga bugaye mu guhema bigorana kubera hari ibintu bizibiye, canke abajya abakenyezi bibarutse ugasanga byagize ingaruka mbi z'ubwoko bwinshi. Mbere n'utagize ingaruka mbi ku bisanzwe umukenyezi wese yibarutse yateza kuza ngaha mu kigo tugasuzuma yuko umubiri we umeze neza bikenewe tukamuvura. Bajya abantu bose usanga bagwaye ingwara zo mu mugongo canke mu makonyera n'ibindi byinshi, abajya abana bavutse bafite nk'amaguru n'amaboko anyunyutse canke baracerewe kujya umwana atambuka yicaragira ikintu kiniki.
Dr. Sinza Karaye yemeza kandi ku ico kigo gifise ubuhinga abakozi n'inyubako byemewe ku rwego mpuzamakungu.
Iki kigo cubatswe n'ishyirahamwe bita APEF ry'Ububiriki cyo cafashije kugira cubakwe. Ico kigo nticatanze amahera gusa, caratanze na birya bita ama plan ingene centre iteza kuba imeze, ibikoresho biri ndani biteza kuba birimeze, ibyo byose babigize bisunze yindi centre yo mu Bubiligi i Bruxelles. Ama plan n'ibikoresho birimo bikurikije uko bimeze. Novuga rero yuko iyi centre kugira enorme ibisabwa ku isi centre igezweho muri imyaka tugeze, si ibikoresho gusa canke amazu n'abakozi. Abakozi dukoresha n'aba kinesitherapeute professionnel bafise nivo iri hokoniyo nivo international ku isi yose.
Tumubajije nimba abarundi n'abanyamahanga bafise ubumuga buvurirwa kuri ico kigo bitayikenewe ko baja kwivuza mu mahanga, muganga Sinza Karaye yatwishyuye ibikurikira.
Umuntu yobifata arabiye kuri vya kinesitherapy, umuntu ashobora kuja hanze kubera akeneye kubagwa adashobora kubagina canke akeneye uwundi muti no badashobora gutanga, ariko kuvyerekine kinezera terapi ntaca umuntu yoja kurondera hanze, ibyo dufise birakwiye.
Ibi biremezwa n'umwe mu bagwayi twasanze ariko aragororwa muri ico kigo.
Ege twaza ngaha anye bwa mbere twaratemba, nge natanze ndafate mu maguru mu mavi naratemba, ariko ubu vraiment ndashaka guhaguruka fasho ukira canke afata umuntu ubu biriko biraza.
Mbega ntibigeze byumvira kuja hanze canke?
Ego naravyumviriye mugabo bace bandangira aha nasanze vraiment atambeje.
Uravye ivyo bari kuronka hanze namba hari nk'abakubwiye ivyo hanze bona ari kuri kurakoronka hano muri centre?
Ego ash nokuri ndi vraiment ngaha ndabironka kuko sinyitemba nko natemba bwa mbere, ndahaguruka fashe ikintu neza nkumva ko mfise ingufu ndashaka no gufata n'imodoka nkicara neza. Nuko muri ibyo bihugu bindi ntazi ingene byari kugenda, mugabo mbona mengomera no ngaha ntacu babarusha. Yego biriko ni sawa ku minsi nahamaze nazi ko nzohateba, ariko mugabo mbona mengi iminsi ndahamaze ni mike cyane mbona ariko biriko biraza.
Ikigo cyo kuvura no kugorora abagwayi indwara z'imitsi, amakonyero yo mu ngingo n'ibindi cyubatswe ku mfashanyo y'igihugu cy'Ububiligi. Ico kigo cy'akarorero mu gihugu gifite ubushobozi bwo kwakira ku munsi abantu bari hagati y'120 n'150 bivuza bataha muri kazoza. Ico kigo gitegekanya no kwakira abagwayi bivuza barara mu bitaro. Mu nteguro y'inyubakwa gikoreramwo nuko ishobora kubigorofa irimo inzu zitatu zigerekeranye zikazokwakira abagwayi benshi kurusha, harimwo n'abazoba bagenewe kwivuza barara mu bitaro. Ubu umugwaje kwivuza ariha amafaranga 10,000 z'amarundi, ariko igiciro nyezina kizoshingwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwumvikanye n'ishyirahamwe rijerwe gutunganya ico kigo. Ubwo bushikiranganji bwemeza ko ibiciro bitazoba bivunye na gato. Eroje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika i Washington DC. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru y'ibihugu vya muri Afrika ku bakinyi bakina mu bihugu vyabo shan rirabandanya mu Rwanda. bagenzi bacu Desire Hatungimana na Jean-Claude Munyandinda bakaba bakurikiranye inkino zabaye no munsi. Desire Hatungimana, wotubwira wari kuri stade ya Kigali uko byagenze?
Ejo uko byagenze sukunde nuko hari ikintu gabaye n'itsinde byinshi cyane, ibitsinde bitanu bya Tunisia ku busa bwa Niger, ibitsinde mbere mu gice cya mbere hinjiye bibiri gusa, mugabo mu gice cya kabiri amaze koronka ikarata itukura umukinnyi Yusuf Kumar ku gata 72, uwo mugwi wa Niger waciye ucika inkokora gose, biraboneka ko utakaje ikintu gikomeye kuko abakinnyi ba Tunisia baciye baharekana neza, basigira itsindo bibiri mu minota itarenga itanu, rero basinga n'ikindi gitsindo ku minota 90 ku minota 40 n'ikindi bitanu ku busa. Urukino byabonetse ko Nigeria koko yarushijwe bimwe bikomeye, Tunisia rero mbere bakaba bivuze yuko bataguye muhira bagiye gutsindira ngo bagiye mabuye muhira ngo bagiye kurondera igikombe, nini buri buriye ko bagashika mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma, kandi ngo barabyizeye baravye mu gihe bafise, bakamenyesha rero yuko umugwi wa Niger ukamenyesha yuko umumenyereza nk'uko yabivuze bavuga yuko ngo bafise abakinnyi bakiri bato ngo bari baje kwiga kandi ngo bakwiye icigwa ngo nta gikombe bari bakeneye kuko umugwi wabo ntabwo yari gushikako ngo ni muto cyane, ariko bagashima ko bize urwo rukino rero ugiye kubara bimwe byagenze, byaboneka yuko Tunisia koko yabirondereye amanota atatu kugira ishobore kurengana kuko iyi tsinda nayo nyine izari koroha kuko imigwi yose uko ari nayo mu tsinda rya gatatu yose yari ifite uwayifite amahirwe yo kubandanya, nacyo gituma Tunisia yashyizemo ingufu zikomeye.
Ibitsindo bitanu n'ibitsindo byinshi, witegereje iryo higanwa aho rigeze ku byerekeye iyinjizwa ry'ibitsindo, ubona hinjijwe ibitsindo bingana gute? Tunisia uno munsi turabona ko hinjije ibitari bike bitanu n'ibitsindo byinshi.
Ibyo kuraba bino higanwa ni higanwa kuko mbere byabonetse n'ibitsindo byinshi babitangwa ku zine za mbere, babona ko bigoye abafiyerimidiya y'igicungana irabana kugira irangwe n'ibihaba bigenda, ariko mu nyuma byagira abona ko ingira ibitsindo byinshi uno munsi, ibitsindo bitanu ku busa n'ibitsindo byinshi ku munsi w'ejo. Umugwi wa Kamerune utsinda Congo ibitsindo bitatu kuri kimwe n'ibitsindo byinshi, biraboneka rero ko umugwi wa Maroc utsinda Uganda ibitsindo bine kuri kimwe n'ibitsindo byinshi, biraboneka rero ko bukire buke bizaba biraga n'ibitsindo bitari bice, kandi rero icyo kintu abakunzi b'umupira w'amaguru bakunda kuko iyo abantu bagikorera ntibabone ibitsindo batahana agashavu kuko usanga umupira utari n'ibitsindo uza ngo ugehera abarorerezi, muri kino gihe rero bikaboneka ko ibintu bya shan biriko byabera mu Rwanda biriko byitabirwa mbere, biranaboneka ko n'abanyagihugu bo ngaha mu Rwanda babitabira ku bwinshi kuko biraboneka yuko koko hari ibirori ku bantu bakunda umupira w'amaguru.
Ubwo rukino uravuze ku byerekeye abarorerezi ko baza ari benshi, rwari rwitabiwe n'abantu batari bake?
Abantu bari bitabye koko ugiye kuraba mino ariko bakina Tunisia kimwe na Niger, nta mugwi w'u Rwanda warimwo, eka mbere Niger yari imaze no kwemeza ko ari umugwi w'abahoba kuko wari watsinzwe na Niger mu mikino ya mbere itsinda rimwe zose kuri kimwe, ariko nticyabugiye ko abanyarwanda bagenda ku kibuga ari benshi bafitabirije mino, ikintu mbere gihindaye cyane kuko ugiye kuraba no mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, iyo igihugu cyatunganije imino abantu ntibitabire ngo bajye ku bibuga babibona nabi cyane kuko babona yuko batanda birorera kandi baje kwereka ubuhinga abantu. Nicyo gituma rero ugiye kuraba abanyarwanda ugiye kuraba koko icyo kintu baragishyize ko baritabira cyane, n'aho u Rwanda ataba rukina ugasanga abantu bari benshi ku masitade, ikitangaje cyane ni uko imino n'aho ugenda i Rubavu ukagenda i Huye hose usanga ku kibuga huzuye, ugasanga rero ni ibintu ubona ko imino
urakoze Desire Hatungimana. Jean-Claude Munyandinda wakubitiye kuri stade y'i Rubavu, watubwira ko vyerekeye urundi rukino hagati ya Nigeria na Guinea.
Iyo koko Fidele, undi mukino wo muri itsinda rya gatatu mu gusoza mikino mu matsinda wahuje ikipe ya Guinea yahuye na Nigeria. Abantu benshi bari biteze ko Nigeria ishobora kubikora kuko yari natangiye neza, ariko umukino waje kurangira Guinea itsinze Nigeria igitego kimwe ku busa. Nigeria yari ishaka kunganya nibura ngo igire amanota atanu yatuma ikomeza mu kimwe cya kane kirangiza, byayinaniye igitego cyaje kwinjira ku minota 43 gitsinzwe n'umukinnyi witwa Ibrahima Sanko usanzwe akina mu kipe yitwa Horea Conakry yo muri Guinea nyine. Nigeria ishaka gukanguka ariko iragerageza ibintu by'ubusa, bashyiramo umukinnyi usanzwe akomeye rutahizamu Elvis Chikatara, yarinjiye aragerageza arashakisha ko yabona igitego cyo kwishyura nibura kugira ngo ikipe ya Nigeria ibone amanota atanu birananirana, bivuze ngo Nigeria yatsinzwe kimwe ku busa. Amanota atanu ya ikipe ya Guinea yatumye izamuka iza ku mwanya wa kabiri kuri Tunisia, na hanyuma noneho Nigeria na Niger birataha zisubira iwabo.
Witegereje urwo rukino wabona ruryoheye ijisho?
kumupira uyu munsi bavuga ko utarushimishije cyane 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 ko watangiranye imibare amakipe uruva ikipe ya Guinea yavugaga ko igomba kubona amanota atatu igatsinda cyane rikunze ko yari ifite amanota abiri ikeneye andi atatu kugira ngo ni bugira atanu naho Nigeria yo izisa nk'icungacunga ivuga iti niyo twagumana rimwe tutanganye tukagomitswe ubusa ku busa dushobora kubona amanota atanu twikomereza ibyo byaje gutuma umukino uza mu kwigengesera batangira bigengesera aho noneho ikipe ya Guinea ibona igitego Nigeria irakanguka ariko kwa kwitinya se cyangwa se kwa gucungacungana kwakomeje ku buryo byarize birangira bigaragara ko harimo kwifata gukomeye nta gufungura kwa rimwe nk'uko byagenze mu mukino Nigeria amaze kutubwira w'ikipe ya Tunisia na Nigeria ariko uyu mukino twavuga ko hari mu rwego rubayabaye cyangwa se ruwo hagati na hagati
muri rusange mu nkino zimaze kuba gushika ubona ku byerekeye cyo no kwita karite y'umupira technique y'abakinyi ubona ari ishemeye cyane ugereranije n'ibi bikombe bikomakomeye nk'ibya kane
umuntu yavuga ko urebye igihe irushanwa rya kane rimaze ntabwo ari irushanwa rimaze igihe kinini irushanwa ryakinwe ku nshuro ya kane uko imikino ya kane yatangiye muri 2009 ugereranyije n'uko bimeze ubu ngubu usanga ko hari akantu kiyongereyeho cyane cyane muri karite cyangwa se mu mikinire cyane cyane ko burya umupira w'amaguru iyo amakipe ari gutsindana ibitego biri kwinjira muzi ko mu isi abantu bari bamaze igihe bintu bavuga ati barutahizamu barabuze ariko biragaragara ko muri iyi mikino iri mu kubera mu Rwanda amakipe arimo gutahizamu ibitego birimo biratsindwa bigaragara ko kenshi ibitego bitsindwa ari uko abakinnyi babikoreye ari uko barutahizamu bagize ubwenge bwo gutsinda umuntu yavuga ko ukurikije imyaka yari ishize guhera muri 2009 ubwo irushanwa rya kane ryatangiraga ukaregereranya n'iki gihe gito rimaze ubona ko byateye imbere uburyo abantu batangiye kuvuga bati mu minsi itari mike mu myaka itari mike irushanwa rizaba riringayinga irushanwa dusanzwe tumenyereye ryakubye kwige nacyo ari ryo kandi mu rurimi rw'igifaransa
urakoze yari Jean Claude Munyandinda
urakoze namwe
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanye turasozera ibiganiro twateguriye byo kuri isaha yamara imbere yawe reka tubasubiriyemo inshamake y'amakuru twabashikirije Papa Francisco yasavye igihugu ca Iran gukoresha igihagararo cacu gikomeye kugira gifashe kugarukana amahoro mu karere ko mbuseko bwo hagati Papa Francisco yateye ako kamo mu nama yo mu mwiherero yamaze iminota 40 na president wa Iran Hassan Rouhani i Vaticano uno munsi kuwa kabiri Sentari jezwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cya Centrafrique yafuse amatora y'abashinga amateka mu kwezi guheze yamara yemeje ko abahoze ari abashikiranganje ba mbere babiri bazohura mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yashitse uno munsi kuwa kabiri Beijing aha hagaze ubwa nyuma mu rugendo arimwo mu karere ka Asia imbere y'urugendo rwiwe mu Bushinwa John Kerry yagendeye kandi ibihugu bya Laos na Cambodge ibihugu bibiri aho Bushinwa bufise igihagararo gikomeye umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko Burusiya butasavye president w'igihugu ca Syria Bashar al-Assad kuva ku butegetsi kandi ko igihugu ciwe kitemeye kumuha ubuhungiro Abategetsi mu gihugu cya Afghanistan batangaza ko umupolisi yikekwa kuba akorana n'abataliban yishe bagenzi biwe 10 uno munsi kwa kabiri mu ntara ya Uruzgan iri hagati mu gihugu cya Afghanistan. Shuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro bya muri aka kanya bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na Fideni yo ngabo. Turabashimiye mugira ubungoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.